igihugu cyacu cyose kiyategekanya byo bitujyaze mu akaka ibihagaze abasirikare hari ibihagaze abasivili hari ibihagaze abapolitike bisigura icyo umuntu aba yaramaze nicyo yo gisa nicyo ba nk'ikidari mugabo kitari cyo kuko nta kidari cyitwa gide amajambo y'amadini niho usanga bavuga ngo naka ngo ni gide ngo ni iki ari kiwacu leta igendera ku madini leta ni layiki ibyo rero mu by'amategeko mu bisanzwe tubona ishingiro ryabyo kugira bite umuntu ngo ni gide wa patriotisme cyangwa n'ibindi ntisigure icyo ntibigire icyo bivuze ikindi tubona ni uko mu bihe nk'ibi siho hari hageze yuko batanga ibyo biti kandi igiti nk'icyo cyangwa ikigare nk'icyo ubundi gitangwa n'umukuru w'igihugu wenyine none ko bakimuhaye ari umukuru w'igihugu wazociha cyangwa azogihabwa n'abatwara bari kwagira ibintu bidatomotse neza no mu majambo asanzwe no mu bwenge busanzwe bw'abantu bitumvikana kiriya gatatu ni uko tubona yaba leta iriho yaba n'inama nshingamateka iriho byose ni iby'umugambwe CNDD-FDD witwara muri zose nk'umugambwe umwe mu gihugu wiganje nicyo gituma tubona ko n'ibyo baba bari kwagira byose muri iki gihe birababaje bisa no gufuruguta mugabo ntitubona n'icyo babironderamo kuko yaba ababitanga yaba uri karabirondera kubihabwa cyangwa kubyiha tubona ko ari ibintu bizomara kabiri kuko ni nk'ibintu byo kwisiga inkore ku maso kuko ibintu nk'ibyo iyo ukora ibintu abantu batumva baronde abanyagihugu mu musangiye igihugu batumva bidatomotse n'indi bimara kabiri biraza ko byiza yari kurongora igihugu akageza ahagezeze akabisha abandi akamwakira bakagerageza
nta hantu na hamwe amategeko y'Uburundi atomora yuko umukuru w'igihugu cy'Uburundi afite gushimirwa n'ababifitiye ububasha bakamuha ibiti canke bakamwita ikindi gitandukanye kirengeye kuba umukuru w'igihugu cy'Uburundi canke kiza giherekeze ikibanza cy'umukuru w'igihugu
mu bisanzwe arashobora guhabwa agashimwe ariko mu by'ukuri udushimwe dutangwa mu gihugu niwe nyine dutanga dusomye mu mabwiriza shingiro dutangwa n'umukuru w'igihugu ntibatange udushimwe twemutwo ntibatanga ibidari byemewe ibyo none umukuru w'igihugu atahunda ari hejuru yiwe n'abaminisitiri ntibagira muhikidari abadepite ntibagira muhikidari cyangwa ntibazociha naho bigoraniye nimba anabikwiye yarakwiye gushikiriza abandi hanyuma uzomukurikira niwe yomenya ingene yogenerwa icyo kidari akakimuha ntawihe ikidari urumva ko nawe bitabaho
nabo hava bavugaga metre yuko atari we yacihaye kuko icyo ariko arasabirwa kwitwa ni ubushikiranganji bw'ubutungane bwabwiye inama nshikiranganji yuko bashaka ko iryo zina rimuhabwa nabo bakazoheza babitwara mu nama nshingamateka nabo hava avuga ati si we yabyihaye ariko ni ubushikiranganji bw'ubutungane bwabikoze bubishikiriza inama nshikiranganji
azobivuga gutyo nyene nta n'ukundi yobivuga ariko urumva uko yobivuga kose bifashe kuko icyo si ikintu umuntu mukuru ahabwa n'umuntu muto si nka birya ashobora kugenda muri komine bakamugabira inka cyangwa bakamugabira intama sindabizi bakunda kumuha icyo ni ikintu kiri mu mateka y'ibwirizwa shingiro yavuga ufite ububasha bwo gutanga ubushimwe n'ibidari byemezo mu gihugu icyo ngaruka ko naho bavuga bati tukimuhe azogishyikirizwa n'inama nshingamateka azogishyikirizwa n'abaminisitiri azogishyikirizwa nande wenyine niwe yatereza kuyigenga ubona akababwira ati reka ibyo bintu mubireke tubyihoze uzosubiza niyasanga bikwiye azonyambika uwo mudari yo kwambika umudari na leta yiwe ariko aratwara niwe wumva bishoboka
ariko ntibavuze ko ari umudari bavuze yuko ari kibanza
n'ubwo rwego rwarateguwe n'ibwirizwa shingiro cyangwa n'amategeko y'i Burundi ruranze ntabwo nzi aho ruri ntabwo ndumva mu mabwiriza y'i Burundi aho bavuga ngo hari igiti cyangwa ibanga ryitwa gide di patriotisme ntabwo ndumva niho umukuru w'igihugu hari abashikiranganji hari n'amashingamateka na nkemuzamateka hari abaguverineri hari abambasade icyo kintu cya gide di patriotisme ntacyo mbona aho kiri ibyo bitwara ubwenge ibyo mu bisanzwe ibintu bitangwa umigambwe n'imigambwe migambwe ya migambwe canke mu madini
hanyuma ubundi uko ubushikiranganje bw'ubutungane butunganije murazi uko mwigeze kuba mu dedeshije amabanga atari make muri ico gisata mu gihugu c'u Burundi uko butunganijwe bwobwo urafise kuvuga ngo turabona ko uyu muntu akwiriye kuba muri iki kibanza reka tubisabe inama nshinga mateka reka tubisabe abashikiranganje
ubisanzwe ubushikiranganje bw'ubutungane buratunganya ico bita projet de loi kuva ku idirwa shingiro n'ayandi mateka yose kabijana mu nama kiranganje inama kiranganje ikabyiga ibyemeje ikabiruka mu nama nshinga mateka ivuye bikada mu nama nkenguza mateka bigashira bikagenda mu biro by'umukuru w'igihugu akabitera igikumu icyemegwa ibintu nka byemezo nabyo nyene birashobora guca mu uwo murongo ugabo izo nagumye ndakubwiye n'ubu nibyo ndakubwiye shikako ijo n'ejo bundi hazoba ingingo ivuga iti bigenda gute yuko umukuru w'igihugu ariko aratwara igihugu ahabwa igiti nk'icyo ubwa mbere kidatekanijwe n'ibyiza shingiro ubwa kabiri agihabwa na leta arongoye wenyine bivuga ko bibereye mugabo bisa nabi
Maître Isidore ni tukivuga kuri ivyo vy'amabanga atandukanye n'ingene abayarimwe bashimigwa kuri no wa kabiri inama nshinga mateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rigena ubushimwe abavuye ku butegetsi bazohabwa mu bazobuhabwa ni perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hamwe n'umuryango wa Melchior Ndadaye ijya integuro y'itegeko yoyo umuyigo nakwiki nk'umunyamategeko
Ijya nteguro y'itegeko nayo nyene nitomoye kuko nta tegeko rivangura ridafise imvo zihagije ababaye abakuru b'ibihugu b'u Burundi ni benshi abo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga gutwara u Burundi muri abo bose ufate Micombero ufate Bagaza ufate Buyoya ufate Ndaryamira ufate Ntirantunganya ufate Ndayizeye Domitien nabo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga bose turabikora abarundi bose bafite ubwenegihugu bw'u Burundi ubwa kabiri bose bashyizweho n'abafise ubushobozi cyangwa ububasha b'abarundi baba abasirikare cyangwa baba abanyapolitiki ubwa gatatu ntibashyizweho na leta ya kavamahanga iyo yaje kuba homeka ku mutwe w'abarundi bazanywe n'abarundi ubwa kane nta n'umwe mwabo bose turumva yoba yaraciriwe urubanza na sentare ikavuga yuko yahemukiye igihugu n'abarundi ivyo nivyo bintu bine bizotuma bavuga bati twahaye naka na naka ariko abanaka na naka turabakuyemo ivyo rero urumva ko ari vya bindi vyo kwigungira ko no gushaka gukoresha ugwenge buhagaze ku bugunge kuvuga ngo hazohabwa icyubahiro iyubahiro na n'udushimwe abakuru b'ibihugu batoye iciye mu matora burya umukuru w'igihugu yaciye matora ibyo byo n'agaharawe uwatowe mu matora n'utwari badaciye mu matora bose n'abakuru b'igihugu bahagarariye iteka n'umutekano n'amahoro n'ibanga ry'igihugu si ukuvuga ariko nka Nkurunziza yatoshe biciye matora yuko ari yakoreye neza igihugu kurusha abo bandi nk'ubuhoza umuntu apima ibyiza n'ibibi umwe wese abakuru b'igihugu bakoreye igihugu bakabishyira ku munzani ibyiza n'ibibi umwe wese yakoze ntituhava tunasanga Nkurunziza ari we mu manota abaye iwanyu turabye abakoreye inabi nyinshi igihugu ivyo rero n'ibintu tubona vyabikwiye guhabwa babitanze abihe bose kandi mu buryo buringaniye bwihweje budahombya igihugu nkuko umuha twarumeze ko bamuha ngo amutekera ngo muri yare b'amarundi no kunyonyeza igihugu none agira he basiga cogeje kandi wenyine none bibaho iyo twavuze ko iryo tegeko rikwiye kwihutirwa guhagarikwa no gufutwa bigasubirwamo ukundi gusha cyangwa ikazosubirwamo n'abandi badahaniye kwikwegera ko no gutunga ukurundarunda mugani wabo ngo nokurundarunda amatungo.
Ego maître d'ordre usikiri twibutse yuko mwahoze muyoboye urwego rw'abashingwa manza mu Burundi. Murakoze kuri kano kanya muhaje rya America.
Murakoze cyane namwe mugire umunsi.